mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ibyo gukinga ibiza ngai murazi gushika no munsi ntarite ko tugira rijejwe ibyo gukinga ibiza cyangwa gutabara aho byashika.
Uwo ni Ntebako Antoine, ni umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse mube hafi ya radio yanyu. Amakuru rero yerekeye u Burundi, igihugu cy'u Burundi kiri muri bitatu bya mbere bikennye ku isi, naho Abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bukabije. Ibyo biri mu cyegeranyo cy'ishami rya ONU rireba ibijyana n'iterambere ku isi ariryo PNUD. Leta y'u Burundi imenyesha ko igiye kwifashisha iyo mibare mu gusaba abayifasha kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere no kurwanya ubukene. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri Bujumbura mu Burundi adufitiye iyi nkuru.
Ico cegeranyo c'igisata ca ONU kijeje uterambere ku isi PNUD cerekana ko myaka 25 iheze Uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi. Urugero rw'ubutunzi n'iterambere vyerekanwa mu vyegeranyo vya PNUD kuva mu 1990 vyama vyisunga ibintu bitari bike, harimwo amafaranga abantu binjiza ku mwaka urugero abanyagihugu bashira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza. Abahinga ba PNUD bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu vyagezweko n'ivyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka nk'uko abahinga mu vyerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza, umuhinga wa PNUD ku rwego rw'u Burundi, asigura ko iki gihugu kiri mu vyambere bikenye ku isi no mu karere. Aratanga uturorero.
Icambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi nk'abantu bakenye cyane ivyigwa biheruka birekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane, kandi naho twateye imbere mu vyerekeye amagara y'abavyeyi, amagara y'abana bakiri batoya, birerekana yuko Uburundi bukiri inyuma vyerekeye urunganwe mu bihugu cyo muri Afrika iri munsi ya Sahara. Turacari inyuma.
Kugira ngo Burundi buve inyuma, Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa.
Imigambi n'ubwikora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kuraba iterambere giwe. Iyo rapo iravuga yuko guteza imbere ya demokrasi, societe civile igatera imbere, gushobora kuraba ibintu bitagenda neza ikabishira imbere bwa biciriye mu biganiro amapolitike yo gufasha abatishoboye, imwe bita politique protection sociale mu gifaransa, cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose, akaba amapolitiki atumya umuntu yitanga ibyo byose ashakamenya ingene avyifatamo bibaye indagurika vyiye usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi ingya zirabuze. Novuga yuko ari bisata vyinshi byo guteza imbere kimwe ivyereka agateka kazema na muntu ubutungane guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronke akazi, abantu bose baronke kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo vyifuzo bishitswa, leta ihamagarira abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari ibereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement, du gouvernement.
Agira ati, mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi, nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka, intumwa za leta, amashyirahamwe yigenga, abikorera utwabo n'abashakashatsi, kugira iyabi raporo kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza.
Personne pour compte et pour enrichir nos outils de politique et de plaidoyer en perspective.
Rushemeza nawe aragaruka ku kindi kintu nyamukuru afata ingingo bakwiye kwihutira.
Icambere ni ukugira amapolitike yegereye abakenye gusumba abandi. Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi cyanke bakumiriwe bafite ingorane zabo, tukamenya abari bo, hama imigambi ikaca cyane cyane imigambi itera imbere ihera kuri abo abantu. Turazi ko abantu benshi bari mu mihana, mu burimyi, imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu butera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma bigu biguma bibandanya bakinjira mu marezo masirku y'ubutunzi bagashaka gukorana n'andi mashira hamwe umwe wese hari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe
hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya pinide cyerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yime mu Gifaransa. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana cy'abakire bahebuje bizizi ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana. Eroje Burika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri inkuru. Mu gihugu cy'u Burundi nta tegeko rihari ryo kurinda ibiza no gutabara aho byageze. Igipolisi kijejwe gukumira ibiza cyakoresheje amahugurwa kuri wa kabiri hagamijwe kubikangurira abategura amategeko ngo icyo kibazo nacyo bazakizirikane. Mugenzi wacu uri Bujumbura mu Burundi, Fidelite Ishatse, adufitiye inkuru.
Mu myaka itatu iheze Burundi bwarahuye n'ibiza bitandukanye aho bifatiye kuhindagurika ry'ibihe yamara ibikorwa bijyanye no gukinga impanuka hamwe no gutabara abahuye n'ibyo biza biracyafise intambamyi. Imwe muri izo ntambamyi ifatiye ku mategeko. Komisiyo do polisi ntema ko Antoine arongoye igipolisi cyo gukinga impanuka mu Burundi.
Ibyo gukinga ibiza ngaye murazi gushika uno munsi nta niteko tugira rijejwe ibyo gukinga ibiza cyangwa gutabara aho byashikiye ngo leta kwifise ubushaka niba ko izo budushoboza. Icambere mugabo no uvuga twise aba nuko yoshiraho iryo tegeko rigenga ibyo bintu byo gukinga ibiza.
Mu ruganda igipolisi kijeje gukinga impanuka zatunganije kuri uno wa kabiri, abashinga amateka n'akenguza amateka bari bitavye ku ruganda basaba kwitwararika ico kibazo na rigiye bajeje gutora amategeko mu gihugu. Kukaba nkako abashinga amateka n'abakenguza amateka bitavye ubu ruganda mu ijambo bashikirije bimeze ko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gihura n'impanuka zitari nke. Bernard Ndayisenga yavuze ku izina ry'abashinga amateka n'abakenguza amateka.
U Burundi bwarahuye n'ibizana cyane cyane isenyagurika ry'imisozi n'imyinzurira ikaze cyane. Imiriro y'ibyaduka mu gisagara nayo ne irafise ingaruka mbi nyinshi mu Burundi. Ibyo rero nabyo none biraraje ishinga inama nshinga amateka y'u Burundi. Iyo nama nshinga amateka itegerezwa kwihweza icokorwa kugira koko tube ijisho ry'abanyagihugu mu gukinga ibiza.
Muri izo mpanuka izijyanye n'indagurika ry'ibihe zabaye ku magenekezo ya cenda na cumi ukwezi kwa kabiri mwaka wa cumi na kane aho imvura y'isegenya yahitanye abantu n'ibintu mu mazone yo muri ako gisagara ca Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura abenshi bakunda kwita Bujumbura Rurale. Aho rero abantu barenga mirongo itandatu n'indwi barasize ubuzima, abashika ibihumbi mirongo ibiri barabura uburaro, amazu arenga igihumbi arahenuka. Iruhande y'impanuka zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe twovuga imiriro ikunda kwiyadukiza, aha tukagaruka ku baturiye isoko nkuru ya Bujumbura kwigenzura mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Hihwejwe izo mpanuka n'ibikorwa by'ubutabazi biheze bigakorwa, biragaragara yuko muri ibyo bikorwa ata buryo bukwiye buba burimwo. Nk'akarorero nk'igisoko nkuru ya Bujumbura yari kwirasha cyarabonetse ko igipolisi gikinga impanuka ata buryo bukwiye bwo kuzimya cyari gifise, aho indege yavuye mu gihugu cy'u Rwanda ariyo yaje gufasha kuzimya. Hagati aho mu kwezi guheze kwa gatandatu igihe umuriro wiyadukiza mu nzu y'ubudandaji hagati mu gisagara ca Bujumbura benshi bita kwa Ndayizamba, naho nyene byarabonetse yuko igipolisi gikinga impanuka atabikoresho bikwiye gifise byo kuzimya umuriro. Icyo gihe abatabazi nta mpuzu zirinda umucanwa bari bambaye, uwari yambaye ipantaro wasanga atashati afise, uwambaye ishati nawe ugasanga nta pantaro canke ibirato afise. Ikiragiwe coco ni vya bikofero bikingira abatabazi hamwe na ya macupa abarimwo impwemu akoreshwa mu gihe cy'umucanwa. Aho rero ugereranije n'ibindi bisata by'igipolisi iri mu Burundi, aha tukavuga nk'igipolisi gikingira inzego api hamwe n'igipolisi gikinga iby'imigumuko, igisata cy'igipolisi kijeje gukinga impanuka kiri mu bironswa uburyo buke. Ntema ko Antoine arongoye icyo gipolisi asaba yuko uburyo bakoresha bwo kongerezwa
terakamo abadukurira abadutwara kugira ngo umuntu yibankanye uburyo busumbirije nk'amakamyo afise ingazi, umuntu hagize igishika umuntu ashoboye kuduga ku ngazi yihuta kwiza imodoka nyene ashoboye kuzimya mu magorofa maremare.
Hagati aho bamwe mu banyagihugu bahuye n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura y'isegenya zatwaye ibyabo gushika no mango ntibaronka aho bakika umusaya. Abo banyagihugu bakaba bamaze ikiringo cy'umwaka n'igice urenga baba mu mahema i Bujumbura. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Guverinoma y'Uburundi yasabye abayobozi b'inzego za leta korohereza abanyamakuru bashaka inkuru. Cyakora yanasabye abanyamakuru gukora akazi kabo bisunze amategeko ku neza abanyagihugu n'igihugu. Minisitiri w'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru amaposita n'itumanaho yabivugiye mu ntara ya Kirundo mu nama yabaye kwa kane ushize yo kumenyekanisha politiki ya leta no yo guhanahana amakuru. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yarahari.
Kumenyekanisha politiki ya leta yo guhanahana amakuru ni intumbero y'inama yahuje kuri uwa wa kane abamenyesha makuru n'abajejwe intwaro bo mu ntara z'uburaruko ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Kubwo ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru amaposita n'itumatuma nako bwateguye iyo nama, Nestori Bankumukunzi aburongoye avuga ko intumbero ari kugarukana icuka kizagati y'iyo migwi ibiri.
Twabasavye kandi ko abo barongoye abandi mu ntwaro bogerageza bakegera abamenyesha makuru bakavugana kugira ngo bafashanye gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu n'abene igihugu. Izo rero kugira bikunde bobonana bakavugana atakwinubana, kuko murabizi ibyo twaciyemo mu myaka y'ibihumbi 2014 mbere na 15 byatumye abamenyesha makuru n'abarongoye intwaro hirya no hino batarabana neza kubera bamwe n'abandi baragiranya ibica nk'ibindi. Ibyo rero twasanze tubigumamwo tuhagira tuti iyo migwi ibiri ari nayo ifise uruhara rukomeye mu gusubiza abarundi hamwe mbere na cyane cyane mu bihe twimirije by'amatora kugira ngo bashobore gukorana.
Abamenyesha makuru basabwa gukora umwuga wabo hakurikijwe amategeko mu ntumbero yo gukora neza kuneza abanyagihugu n'igihugu. Abamenyesha makuru basabwa gushyira imbere inkuru zifasha abanyagihugu gutora inyishu z'ibibazo bibahanze. Gusumba byose, umushikiranganji Nestori Bankumukunzi asaba abamenyesha makuru guherekeza imigambi ibiri ya leta.
Twabasabye dushimitse ko bokurikiza boshigikira ibikorwa bijanye na wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira, mukaba muzi yuko ugeze aho abamenyesha makuru bawushirikira. Twari tumaze kubisaba kandi n'ubu twabisubiyemo kugira ngo bafashe mu ntumbero yuko uwo mugwi woshobora kurangura imirimo wahawe ku neza y'igihugu, ku neza y'abenegihugu. Twabasabye kandi ko woshigikira wa mugambi w'ibiganiro bihuza abarundi kugira ngo uwo mugambi utere imbere.
Abamenyesha makuru batahanye umwizero w'uko bagiye gukorana neza n'abajejwe intwaro.
Ni byiza mwaduhuje bitaze kwari cyo bizohindura. Aho twagira dusabe ko rimwe na rimwe hari gihe abantu baserukira abandi mugabo ugasanga oho tu ono hampa konte yizo twagiyemo. Nkibaza nti cyo bari no mu bituma usanga no mwiza communication usanga hari hagahaze hagati yabamwe n'abandi. Nibaza ko hoba kubwirana iyo byavuye mu manama nk'aya umuntu akamenya mbega impanuro twatekerewe ni izihe.
Abajejwe intwaro bemeye gutanga inkuru kenshi gashoboka.
Tugira abashinga yitiri mugira ubwoba turi kumwe tugashanye ndabane nk'uko twadukorana kandi azi ko mukayanzi wacu tukona neza.
Abamenyesha makuru bashikirije ibibazo by'uburyo bw'ibikoresho no kwiyunguruza. Umushikiranganji arabaye igisata cyo kumenyesha makuru Nestori Bankumukunzi avuga ko hakiriho ikibazo cy'uburyo mu ntumbero yo korohereza umwuga wo kumenyesha amakuru. Umushikiranganji Nestori Bankumukunzi yamenyesheje ko kuva ubu ibikoresho bigenewe umwuga wo kumenyesha makuru bizokwinjira mu gihugu bitarishye ikori mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri amakuru yibanda ku Burundi, leta y'u Burundi imaze igihe ihamagarira abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka, cyane cyane abari mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Hari abatangiye kubyitabira, ubu barimo kugenda biyandikisha ku rutonde rw'abifuza gufashwa gutahuka. Bavuga ko ahanini babiterwa n'inzara n'ubuzima bubi babayemo. Leta y'u Burundi yabaye iteguye ite kwakira izo mpunzi. Nibyo mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriyeho mu kanya gashize mu kiganiro muri Isanga na Bwana Terence Ntahiraja, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi.
Murakoze cyane. Nagira mbwire nyakomeshe makuru ariko yatubwiga bose yuko leta yiteguriye kuva kera kwakira bene wacu bahunguka. Ingingo ya mbere yafashwe kuva bene wacu bagitangira guhunga ni kuva ku bahunze vuba mu 2015, aho nyine cyo mukuru yagiye avuga ati yatanze itegeko ati ntihagire itongo ry'umuntu yahunze cyangwa ibintu byiwe byibwa n'abandi bantu cyangwa agira abatubigarurira. Kubera iki? Kubera ko ingwara zabyo ziba mu Burundi abantu bagahunga, bamwe bahengera abandi bahunze, abandi bafate matongo, abandi mu mazi. Ariko kitugu hari imanda zikomeye cyane zirimo iyo mu gihe cy'Isenete bimena yasema idasanzwe. Kubera iyo mbonero byaratworoheye. Ubu tuvugana murabizi yuko gushyira kwigeza ijana na 21 Kigarama mu mwaka w'2016 hari hamaze gutahuka abantu abandi bana 1,000 n'abantu 25. Ubu rero bivuze ko kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2020 gushika ubu tuvugana hamaze gutahuka abarenga 156,000. Sinzi na bitanu rero bizo tugora kwakira. Nagira ngo rende ndagiye cyane kuba bari muri Tanzania kandi bakengerekire bagiye gutahuka. Ubwo twaje kwitegura murabizi yuko iyo dutahukana impunzi zirimo ibintu bya Tanzania zida mu buryo bwo kumugaragaro, hariho inzu nini iri kwinjira yategekanijwe iri muri komine Mabanda zone Gitara mu ntara ya Makamba. Aho hari amaze kubakwa inyubakwa twakiriramo abagishika, hanyuma byose bitari nke bakandikwa n'abaraba bagasubira no kwinaharara, hanyuma bamaze kwandikwa bakayoswa ibyangombwa n'imfashanyo, maze dusabikanije n'abadufasha ahantu dushaka impunzi bakungu hose bikorera mu Burundi gushyiramo IRC bitanga amamodoka ari kuzo bajyana iyo batahe iwabo makomine bagaca bajyanwa iwabo batekerewe imirizo yamaza iminsi ariko yafungura. Twabiteguye rero
n'abaciriyemo ayo mashirahamwe bifatanyije na leta mu gufasha abo banyagihugu, nk'uko mwarimu yabivuze abo banyagihugu bafise amazu yabo n'amatongo yabo bashobora kuzoshikiramo, izo mfungurwa bashobora kuzobafashisha bagishika zingana gute muri iki gihe mwiteguye kuzobashikiriza imfungurwa zingana gute?
Murakoze cyane. Nagiye barahumurize numva yuko abarenga 100,000 bazaba bari mu gihugu kandi bameze neza. Aha ndaguhaye akaruro gusa ku ntara nkeya kuva mu kwezi kwa mbere gushika iyo hageze kugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka. Mu rugi haje abantu 332, i Makamba 9,362, Rumonge 12,000, Kirundo abantu 22,000, Kirutoke n'abandi benshi. Rero ingene bigenda hasere iyo atari bajya bizanye hari ibyo bita hotezonte yo kuvuga abantu bagira repatrie spontane, ni ukuvuga baje bakasigenje bakaza gutyo nyine aho leta hari n'icyo yimenya mugari gahuza tukagerageza kubafasha mu bintu bishobora kuronka. Ariko nk'abo baba bantu mu rutonde haweza hakicara wa mu bita komite tripartite ugaharuwa neza indi mibaga bisa cyane kuronka umwe wese baharura ku mwana kuva ku ruyeya udoro ibiharuro tuvugiye nabo turi kumwe nabo ihasere niho dore tukamenya ibiharuro kanaka. Nk'ubu ni uguha akarorero ibyo bundi bitaro bitanga niba gusohoka bagutahuka, harimo abari muri Kongo mugira nkeshi yuko ibyo bundi umuntu yahera twasiye ibyo rugendo hagomba kuza imiryango mirongo itatu yari nk'abantu barenga ijana na mirongo itatu n'umunani hanyuma bamaze kumva yuko iyo bira bakize neza baduhaye amakuru yuko abandi bakirasa kwiyarukisha ngo baze ari benshi basaba yumviriza yuko abotahuka kugira ngo baze ari benshi na cyane cyane benshi bacaga tuvuga ibyo bagira bakize n'uburyo bwategekanijwe ibyo rero biba byanditse kandi bizwi kandi ndetse n'imbere yuko bava iyo bari hasi rero radi ko ku isi ari imwe baravugana bagaheza bakayiyabwira ubu rero kugira ngo ibiharuro nyamukuru ibyo batekerera bifatwe hamaze kubera inama nyabitatu ubusanzwe bashobora gutwara igiharuro nk'uko twatubwiye ku byerekeye muri Congo yari inama y'abantu bakeya ni mu mezi nta gitangaza neza ariko icyo integuro yo kubakira yategekanijwe niyo kubajyana iwabo yategekanijwe gusa mu miryango yabo yose yategekanijwe reka mbere nk'abo inzabo ziba zabonekaye leta yiteguye kugira ngo ishobore kuyagurira amabati n'ibiri kugira ngo bashobore kubaka.
Ego hari ikibazo cyangwa ariko bariyumvira muri iki gihe ati ni kuki izi mpunzi ziriko zirataha ku bwinshi, ni kuki muri aka kanya hariya bariko bariyandikisha nk'uko mwabyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu muri Tanzania Pierre Claver. Niyo nkuru zimwe mu mpunzi ziridoga ko mwarungitse leta y'u Burundi yarungitse abantu mu makambi gutanga inyigisho zo guhimiriza abandi gutaha. Ivyo ngo bivuga ko iki harabo muba mwararungitse guhamagarira abandi gutahuka kumbure no ku nguvu
ni akubi cyane izo n'imvugo z'abantu kumbure bari basaba batise umutima wahari iyo barayigisaba n'ibihugu ngo bagume bahunga berekane ko hatari amahoro ibyo nyina bya bindi bongereza ibiharuro babesha by'impunzi kandi atari byo ngira ngo tukaba tuvuga ngo abandi bya Amerika bakagira ngo tukumbure ngira ngo ni ububeshi mwaramukiye nk'icyubahiro perezida wa Tanzania Magufuli ngo ndamushimire birabigarutse ko ibyo bita defrema dushise ni ukuvuga bakafata hariya muri za mashini zabo bakoranye kuri ibintu by'akazi kubera ngo ibiharuro baromfasha nyinshi biyongera akazi bakabigiharo bitarya usanga umuntu umwe afite uko bita amatokeni bw'imiryango abantu batatubye umunani cumi ugasanga umuntu arimo nk'abantu mirongo itanu ibyo turazi kubabikora ko twarabaye impunzi kandi twarabibona hanyuma rero ibyo nagira ngo ari igituma abantu benshi bari kubasaba gutaha kumwe biyandikisha ibimenyetso biragaragara kandi bigize bari kubara nyinshi abyumvikane ubona yuko ibijyanye bihuza abarundi abantu benshi mu guhunga bahunganye ubwoba bagerageje politiki yabibamo hanyuma iyo batuye bajyana barahabonye hanyuma isi yose yaravuga ikintu nyabona barundi bicaye muganiro leta ifata iya mbere ishyiraho umukuru w'igihugu irumviza abarundi baraha n'abari mu bihano n'abari hanze batari yacu icegeranyo carabaye kugira ngo ibintu bigende neza hariyo n'ibiganiro ngaho muri Tanzania byatanze intambwe ikomeye ariko ni ku musozi rero kugenda neza hariyo ikibazo cy'umutekano bavuga ari kinini muraze kwimura iby'umutekano ya ONU iyo nyine iherutse kwemeza yuko mu Burundi ari igihugu kirimo umutekano n'amahoro icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane icyo gituma yaba hasi cyangwa abandi bantu batugira urwitwazo kuko kubera abarundi imigongo bagomba gutaha burya ishyirahamwe ry'abarundi rimaze kwerekana rikavuga yuko by'ukuri mu Burundi hari amahoro none ubundi asigaye kuyabona yubahinde ubundi urwitwazo abarundi rero ndabakegeje cyane kandi ndabakeje mpamagarira n'abandi bagiye kuko ubuzima bw'umuntu urabishe nk'uko babiko bariye n'amagorwa nta nadovuga yari umunezero ari impunzi kuko kera narabibaye inshuro kanyi
kuri icyo nyine mushinga ntahe hariho umunyagihugu mu ikambi y'impunzi muri Tanzania muri rya nkuru nyine yavuze ati kuri we icyo yahunze ntikiravaho arasigura yuko yofuma asubira inyuma ariko iziga hari n'abavuga muri iyo kambi nyine yuko bidogera kubona imfungurwa zaragabanutse bakanavyo nyene bakanavyegeka kuri leta y'u Burundi bavuga yuko hari uruhara mufise mu kugabanuka kw'imfungurwa baronka byo mu bivuga kw'iki bijanye n'imfungurwa zigenda zigabanuka
ayo ari ba n'azi ku ntambara ku isi zarenze ubwiye muri za Syria ubwiye hirya no hino n'ese ariko muri Amerika kandi mayi vuga kenshi kuri Amerika mu makuru atandukanye bari yuko abantu bagomba guhungwamirwa nabi nuvuga ni leta y'u Burundi imana ihaga icubahiro kuko turi mu mahoro ibyo rero bituma zafashwe muri ONU bitangwa ibyo ubu kubera ivuga izabaye nyinshi ubuye hajya Pakistani ukagenda hariya muri za Syria ukagenda hariya muri ibindi bihugu bitandukanye ntara ziko ziraba abimukira n'ibindi uriyayeyiwe ni ukuvuga rero ni ngombwa yuko igihe abantu bari mu gihe bose babaye benshi abarundi barahimikabira bamwe batagomba gutambuka kandi hariho n'amahoro cyangwa wunduka bituma bongererwa ubu yabaye kugiye kugira ngo ishobore kugabanya ifungurwa isaha bikandije bose iyo niyo nkuru ikigihe yabaye kubera intambara yo kugera ku hirya no hino ku isi ariko ibitabo bene wacu botaha hari nagira nko bari naho mu Burundi ntugomba hakaba nko mu paradiso nagira kubwiye yuko mu mpunzi atanga ari kandi abantu bahunze bose bemera gutaha kuko hari amahoro kuko baba bari kumwe bari gutana hari duhendane hariho abantu ba mbere koko bahunze afite ubwoba kubera amagambo yaranye politiki mu 2015 awuri mu wa mbere hariho abantu bagira kabiri bari barakoze ibibazo igihe makambi nyine yuga za yindita jewe n'abandi yo kubagendera iyo murongo w'intara ndabantu ngo batahe hariho umugambi wo kuzana ngaho muri Amerika muri ko muravugira ibya Amerika ibya DIY abantu bari bamaze kumbizwa akabya ibibazo bitanga ama interview hari majyama kandi muri azikere n'abantu bashyize ibintu bitatu yahabwe yuga ko kugira ibintu cyatanze na hashe kuko bari bakoze gutaha umugambi urahagarikwa abenshi yakuye kumva bavuga ati ikandi iriwe bacaba biruka ngo bayingire kwigira muri Amerika abo bari muri ayo makambi hariho n'ibyatsi tuziziriyo hariho kuvuga amazina ngaha bavuye mu bundi bundi bwo Burundi hariho n'abantu baturutse ubusho banagigira nabi abo usanga bahungira mu makambi yacitse ku icumu hariho n'umuntu abari ku gikiri aho yabuga cyane cyako bibiri cyane hanyuma agaca ahunga akavuga ati mbega ndasubirayo ahanda kugize kuri Oriane Kandishaka yuko naho bizogenda gute intera n'interuka hatabaye ibintu byo kugira ngo hatubwire kugira ngo uvugare hariho abantu bari gifite ibibazo byabo ikintu n'umutekano mu buryo mugabo ari nabo abandi gutaha ari nabo bakunda gufatira mbere mukoresha ku maradi n'ibyo makuru babesha ngo nta mutekano hari abo rero nagomba yuko abazoba hamatwi bazoba diza nago mu gihe cyo bose yuko mu rundi bifuza gutahuka tuguhaye kandi mu gihe Burundi ifanye ko bizicacu kuko nta tongo twabo aba bose bahunze vuba amatongo yabo n'ubu ipolitiki niyo cyacungiye inyuma yabo bamwe yaheze yabwikibura ukuvuga yuko no kuri nini yaje kandi mu mwana mutekano ubu niyo abantu kwemeza ko ari amahano mutekano n'akare ka Afrika y'ubwoko dusabaye yuko ndetse no muhuza mukuru ayo musezeni yabo ati ndi bihano bashe kuvuga ngo nimarije ko nibigeho igihe n'ibyo kwa bigenzi yakahukiriye ariye n'atera kazina mu mutawo kashaka ariko ni mu wowe na yuko amahoro ya nkari mu gihugu kandi ari mitoza giye ariko arabizi n'ibindi bategeje n'ibindi cyane bana
kino ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika reka nabo nyine twugurura amatelefone tubaha akaryo ko guterera duhere kuri Lionel ratwumva
yabumva
mirewe neza
mirewe
kibazo cyangwa icyumviro
ikibazo ni icyumviro ngari kampere ku kibazo
ego
none ko bahamagara abantu gutaha ngo umutekano warabonetse kwatagikihe bigeze babwira abarundi ngo bafunge yuko atamutekano hari iyo numva umengo boreka umwe wese azi ico yahunze hama umwe wese hari niyumva atekane mu mutima akabona yuko yutaha ico yahunze akabona yuko atakihari azoheva tayi kuko twibaza neza yuko atamuntu umwe aryoherwa no kwitwa impunzi kandi turazi ko n'ubuzima habaye umwe atari bwiza
leta n'umubyeyi nta gihugu na kimwe cyonezerwa abana bacyo bari mu mahanga nk'iyo bari leta kandi bari umubyeyi kuvuga ngo nireke kubabwira ahubwo iyo mvugo siyo na gatoya hanyuma kuvuga ngo bacyo bahunze nyine nimba yarahunze arabishyira mu mutima wiwe nta muntu bahungura ku nguvu mugabo leta nk'umubyeyi yifuza guhamagarira abana bayo bagatahuka mu gihugu kugira ngo bacyubake ubyifuza wese gutaha agataha atawe umuturiye atawe umubyeyi gutaha nicyo ni umwishyura nk'abagabo benshi neza kuvuga ngo yavuze kandi biratomoye
ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
n'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika
ikiganiro ejo
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twa twabateguriye kuri isaha naha bihumurije tukaba tuboneye hakanya ko kubashimira mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Suleiman Tarabole yarafatanije na Saida Hamdun na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze rero mugire ibihe byiza nkumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.